Iri ni Ijwi ry'Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika ikomeje ibiganiro byayo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Burundi tuvugira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2, naho mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice 3. Internet radio yacu voa.com. Nshuti zacu, mwaramutse neza.
Igishimishije nuko hari uturere twari mu myanya ya nyuma twakoze neza, tumwe muri two ndetse tukaba twaje mu myanya ya hafi, imyanya 10 ya mbere.
Uyu ni Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda Anastase Murekezi mu muhango w'imihigo. Ni mu kanya mu makuru. Ikaze ku Ijwi ry'Amerika, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Amakuru turayahera kuyo hirya no hino ku isi, aya mwateguriwe kandi muragezwaho na Alphonse Ndayikengurukiye.
Ndaramukije mwese muri ko murakurikirana amakuru. Duhere muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho ishiramwe Gallup ryatohoje rigasanga umunyamerika umwe kuri batatu niwe wemera ingene Perezida Barack Obama wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko aratunganya amasezerano ku mugambi wa Iran wo gukora ibirwanisho ruhonyanganda. Iryo shirahamwe ryabajije abantu bashika 1,000 mu minsi iheze, rica risohora itangazo ku munsi wa kane ryerekana ko abantu 55% batemera politiki Perezida Barack Obama ariko arakina muri Iraq, 33% bakayemera. Ibyo biharuro bisusa n'ibyakozwe na Université ya Quinnipiac byerekanye ko Abanyamerika 2 kuri 1 batemera iyo politiki. Ibyo biharuro kandi bisohotse mu gihe abagize inama nshingamateka na nkenguza amateka ya Amerika bari mu karuhuko ko muci imbere yuko basasa bagahakana canke bakemeza bitarenze ukwezi kw'icenda iyo nteguro y'itegeko yo hagarika Iran kubandanya gukora ibirwanisho ruhonyanganda, amakungu nayo akayitezurira ibihano yayifatiye kandi bimaze kuzingamika ubutunzi bwayo. Iryo shirahamwe ryakoze amatohoza rivuga ko Perezida Barack Obama afise ibiharuro byiza ku bindi bibazo byabajijwe, ni nko kubijanye n'ubwoko, iby'indero by'ubutunzi, iby'imigendanire n'arandi makungu, bica mbere bituma ibiharuro by'ingene yemewe mu gihugu bishika kuri 47%. John Kerry ni umunyabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaramenyesheje kuri telefone mugenzi w'Uburusiya Sergei Lavrov amakenga afise ku bitero byabaye byinshi by'abagurwanya Leta ya Ukraine mu burengero bw'ico gihugu. Mu kiganiro umutegetsi akomeye wo mu Departement y'imigendanire ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahaye amenyeshamakuru kuri uyu munsi wa kane, yavuze ati John Kerry yarasabye mugenzi we Sergei Lavrov ko ingwano zohagarara byihuta. Ikindi yasabye nuko amasezerano yo guhagarika iyo ngwano yashyizwe ko umukono na Leta ya Ukraine hamwe n'abayigwanya muri Belarusi mu ntango z'uyu mwaka yo kwirikizwa. Iyo ngwano rero imaze guhitana abantu 65,500 mu buseruko bwa Ukraine kuva itangura mu kwezi kwa kane k'umwaka uheze. Umurwi wose uguma wagiriza uwundi ko ari wo wahonyanze amasezerano. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nabo bavuga rumwe b'abanyaburaya bagiriza Uburusiya ko bushigikiye barwanya Leta ya Ukraine mu bya gisirikare. Abarusiya bagahakana bavuga ko umurusiya avuga arwanya Leta ya Ukraine afasha abarwanya Leta ya Ukraine abikora ku gatwe kiwe ataburusiya bwamurungitse. Muri Iraq, igikamyo kirimwo amabombe caraturikijwe ku munsi wa kane ku isoko yahitwa Jamela mu gisagara ca Sadr City. Abantu bamenga 67 barahazize ubuzima, wa muguri Islamic States waramaze kwemanga ico gitero. Ico gitero kiri mu byambere gihitanye abantu benshi muri uku kwezi mu karere kabamwo abashite bariko barafasha Leta ya Iraq kugwanya umurwi Islamic States. General Ray Odierno ni umunyamerika atwara abasoda arwanira hanze, yabwiye abanyamakuru kwa gatatu ko ibitero by'indege biri kugana abafasha Iraq birongowe na Arabi Saudite ngo bimaze kugira icyo bishitse ko. Ati ariko ingwano ntiriko iratera imbere ku buryo mu minsi za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zofasha igiso cya Iraq gutera iyindi ntambwe. Aho rero ni mu gihe aba Islamic States bamaze kwigarurira uduce tutari duke twa Iraq. Mu Bushinwa, mu gisagara cya Tianjin, ibintu byari mu bubiko bushingukamwo ibintu bishobora kubangamira amagara y'abantu byaturitse ku munsi wa gatatu bimaze guhitana abantu barenga 50 barimo babasoda bakize imyamwoto 17. Ikinyamakuru cya Leta cyo kivuga ko abantu 700 bakomeretse muri bo 71 bakaba bababaye. Nta nkuru ivuga icatumye ibyo bintu biturika, ariko nyine iyo kompanyi wewe yamaze gutangura kumvirizwa n'ubutungane. Muri kwa Perezida Obama abicije kuri umwe mu bavugizi biwe Ned Price yarahojeje imiryango yabuze avuga ko ibyo byashitse arimo kugwa babaje na Ban Ki-moon umunyamabanga w'ishyirahamwe mpuzamakungu yarahojeje imiryango yabuze nabo basoda nyene ati mwaguye ku rugamba rwa nyuma rw'iteka. Ibiganiro hagati ya ministre w'imigenderanire wa Afghanistan Salahuddin Rabbani n'uwa Pakistan Nawaz Sharif byarabaye kuri uyu munsi wa kane. Ibyo byari bigamije ni ingene busukamwe mabisi mu migenderanire itameze neza muri iki gihe hagati y'ibyo bihugu bibiri. Ibyo byavuye ku bitero abataliban bamaze iminsi bagira i Kabul kandi bimaze guhitana abantu benshi. Itangazo ibiro bya ministre wa mbere wa Pakistan byasohoye nta kinini kirimwo uretse ko ryavuga ko iyo mibonano yarishimikiye ku migenderanire iri hagati ya Kabul na Islamabad. Mu byo bategerezwa kuvugana rero harimo yuko Afghanistan yemeje ko Pakistan ifise uruhara mu bitero biherutse kuba ku munsi wa mbere kandi ishwe ico gihugu categerezwa gushira mu ngiro icemezo cafashe co gutareka abataliban ngo batere Afghanistan bakoresheje ubutaka bwa Pakistan nyene. Igitero ca nyuma cabaye ku munsi wa mbere cari gitumbereye abakozi bo muri leta cabereye hafi y'ikibuga c'indege ca Kabul gihitana abantu batanu abashika abarenga batandatu nabo barakomereka. Abategetsi ba tazumwe za Amerika n'abakiba bazohurira havane kuri uyu munsi barahurira havane kuri umunsi wa gatanu kugira ngo bugurure ibiro byo kugurura icese userikizi bwa tazumwe za Amerika muri ico gihugu. Ku migenderanire rero hagati ya tazumwe za Amerika abamwe nabandi baravise ico babivuga ko Philippe Bernard umwigisha mu by'imibano hagati y'ibihugu avuga ati iyo migenderanire nta kinini zohindura kuko ibintu by'ubutunzi leta z'umwe za Amerika zafatiye kiba bitarafutwa. Arashima kandi kuba cha president Barack Obama ariko arakora muri Iran ati uko niko Amerika izotera imbere mu bibano n'ibindi bihugu mu minsi muri kazoza. Frank Carlson ni ari mu barwanya Cuba we yabwijwe rya Amerika ko leta z'umwe za Amerika zategeza kubangira kugura ubuserukizi gushika Cuba ibanze ihindure politike yayo yo kutubahiriza agateka kazina muntu.
Muracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Urubuga rwa internet ni radio yacu voa.com na Facebook ni VOA radio yacu. Amakuru mu biyaga bigari duhere mu Burundi. Inyuma yaho umukuru w'urunani Amizero y'Abarundi agatorwasa yinjiriye mu nzego z'ubutegetsi, hari amakuru avuga ko n'abandi bategetsi b'urwo runani barimo na Charles Nditije uyoboye urundi ruhande rw'umugambwe Uprona nabo baba bari hafi kwinjira mu nzego za leta. Mu kiganiro yahaye mugenzi wacu Frederic Nkundikije, Charles Nditije nyamara arahakana ayo makuru.
Komeze nakwe turabyumva ayo makuru mugatwamisha yuko ayo makuru ari bihuha bidasaba ifatiye kuko kugira mbere dukure kari mu nzira birashinga yuko bya komite z'umugambi byarakora wadusane turabyarakoranye birashinga yuko umugambi wadusane turona temera ayo matora ko yatunganijwe habunyanzwe ibirwa shingiro n'amasezerano ya Arusha ko ayo matora yitayemera kandi yuko inzego yakomoka ko nazo nyene zitayemera kinda yuko abo bose twari twashyize ku ndonde n'imitoro y'abarundi bari badasigana haba ku ndonde abagenda ba komune cyangwa haba ku ndonde z'abashinga amateka ko atanumwe aje kwinjira muri izo nzego.
Aho muri ko muvuga uruhande rwa Ipona murongowe mwebwe rutarongowe
rwa Ipona rwo turongowe yego cyangwa yuko uzohira aka karenga kuri izo ngingo zafunitswe n'urwego rukuru rw'umugambwe yuko azohemukiye umugambwe udasikanika n'abarundi yiguze guharanira ayo masezerano y'Arusha n'ibwirizwa shingiro azoheza rero afatirwa ibihano ku iyerekeye amategeko n'akarangamutima by'umugambwe.
Ariko ikintu musaba imbere yo kuja muri izo nzego, ikintu co tuma muja muri izo nzego ni
iki? Ariko ndariko ndabandanya yuko mu izo nzego zafashwe twavuze yuko kandi twebwe tubona yuko atari imizira y'urukiza kubera ibijyanye za politiki n'ubwicanyi zabaye ndase bize mu nzira bihera Burundi bugorore ko inzira yonyine irashe kandi ishika ari uko hoshingwa inzego shasha inzego fata kibanza zitegura aya matora mashasha yubahiriza ibyirwa shinga n'amasezerano y'Arusha kandi ibyo bikaba byihuta cyane ko nakari inzego zigira zirangize ibirungo byazo. Basaba mbere yuko abadashikana buguma na kaka barundi mose ngo bafatanye mu nda birinde ingabanya amaru umutekano birinda gasomborotso mugabo wagumye bakaniba haranira agatira kawe no kubahiriza ibiri bashingira nayo masezerano yarusha.
Muravuga ko hakwiye kuba nk'ibiganiro kandi amakungu yose ariko aratera kamwe ugasaba ko ba ibiganiro mu gihe ibyo biganiro byotangura ikintu mwosaba n'ikihe ikintu mwibaza ko mwuganira ko mwebwe mwosaba cyane cyane n'iki
ikintu cya mbere dusaba ni uko kwicara na twese n'ubutegetsi cyane cyane perezida nkuru nziza ko niwe twemera gushika kuko inzego zararangije ikiringo cyazo dusaba yuko tutuma ko abarundi bari mu bigambwe bari mu mashami yigenga yihewe imana abantu bose bafite icyo bavuga ngaha mu Burundi kubera twicare tubone yuko aya matora uko yagenze ntawo yemera atarukiza ashobora kuzana tukicara turabe tuti none ko inzego zigira zirangije ikiringo icyo kiringo muri icyo kiringo ibyo inzego zizoshingwa ziba zimeze gute zizoba zirimo bande kugira ngo tugire tuti izo nzego zizoba twumvikane niba zishingwa hanyuma twicare tubarire kugena izo nzego zizoba zizutse hanyuma turabe n'ikiringo zomara kugira ngo bihe umwanya wo kugira ngo hatunganiwe amatora ahuriyemo bose amatora yubahiriza ibiri bashingira amasezerano yarusha.
Musaba ko ibwiriza shingiro rihinduka kugira ngo ibyo biringo bishasha bize ko ibwiriza shingiro rivuga ko amatora umukuru w'igihugu atowe amara imyaka 5 muyaza ko umushaka guhindura ibwiriza shingiro
ibwiriza cyo kugasha umukuru w'igihugu ntarantara ko twemera ko yatowe kuko amatora ntiyemera twarasabye n'abanywanyi bacu ko bakayita twebwe ibyavuye amatora twese dutangura ko mukuganira
abarundi bashika ku 69% batoye umukuru w'igihugu ntimuwemera
nyaze kwije ihero byawe atari byo kuko uravye abarundi biyandikishije n'abatoye siniruka ineza ibyo byerekeye igirizwa bamba amatora y'umukuru w'igihugu mugabo ufatiye kubyo nanose cyane bijanye kandi utahinze cyane abatoye yiyandikishije ngo bajye mu matora y'abashinga amateka bari miliyoni amajana n'amajana mirongo n'ayandi abatoye miliyoni miliyoni imwe n'amajana ni ukuvuga ibice 44 n'ibice 10%
ibiharuro
ko no ku matora y'umukuru w'igihugu amajwi arahe abatoye baraba mu batoye amajwi CNDD-FDD yarose kandi biyo nyine bijya mu 30% abarundi 30% gafite n'abanamba ingenzi bashika bona 40% ku matora y'umukuru w'igihugu.
Ibi haruro byashikirijwe n'umurwise ni murabihakana si byo rero
ubuze ufashe uti perezida Nkurunziza yatowe na 30% y'abandi urabya biyandikishije bacuba kuja gutorera bangana n'abamutoye ibashika 50%.
Professeur Charles Nditije murakoze cyane gose ku kanyama duhaye.
Ijwi rya Amerika imihigo mu Rwanda. Perezida Paul Kagame yaraye ayakiriye mu muhango wabereye mu Nteko Ishinga Amategeko. Yaboneyeho umwanya wo gusaba abayobozi ko mu mihigo y'ubutaha bagomba kongeramo no guhangana n'agasuzuguro k'amahanga nyuma y'irekurwa mu Bwongereza ry'umukuru w'inzego z'iperereza z'u Rwanda Lieutenant General Karake Karenzi. Eric Bagira Ubusa yatwoherereje inkuru.
Hatangazwa ku mugaragaro ko imihigo ya 2014-2015 yagenze hanashyirwa umukono kwikurikira. Bwana Anastase Murekezi, Minisitiri w'Intebe, yagaragaje ko raporo y'ikigo cy'imiyoborere mu Rwanda igaragaza ko abaturage bishimira serivisi bahabwa n'inzego za Leta ku mpuzandengo ya 72% ivuye kuri 74% muri 2013-2014. Muri rusange imihigo ya 2014-2015 ngo yagenze neza kandi ngo buri rwego rwabigizemo uruhare. Minisitiri w'Intebe Murekezi yagarutse ku kigeranyo cy'imihigo ya za Minisiteri n'Uturere ndetse n'icyatumye izamuka.
Minisiteri zishije imihigo yazo ku kigeranyo cya 74.8% muri 2014-2015 zivuye ku kigeranyo cya 66.5% yo muri 2013-2014. Ku birebana n'uturere impuzandengo y'amanota utwo turere twagize yavuye kuri 64.9% yo muri 2013-2014. Iyo mpuzandengo y'amanota igera kuri 73.5% muri 2014-2015. Igishimishije ni uko hari uturere twari mu myanya ya nyuma twakoze neza, tumwe muri two ndetse tukaba twaje mu myanya ya hafi mu myanya icumi ya mbere bishingiye ku kanyafu mwashijijeho bamwe mu bayobozi b'uturere.
Umukuru w'u Rwanda Paul Kagame yashimye nawe uburyo imihigo ya 2014-2015 yagenze. Icyakora agaruka ku turere nka Gatsibo n'utundi duhora mu myanya ya nyuma, avuga ko Minisitiri w'Intebe Anastase Murekezi na mugenzi we w'ubutegetsi bw'igihugu bwana Francis Kaboneka bagombye kuzabitangira ibisobanuro mu bihe bya vuba.
Kubera ko ndabibariza ko niba ari imihigo dukora niba tugirana n'amasezerano ntabwo nabireka ngo bihite gusa abajije ngo menye impamvu n'umubakurikirana iyo mihigo bakwiye kutubwira impamvu zihoraho z'ahantu hamwe ahora adakora neza. Ibyo rero ndibwira ko Prime Minister na Minister wa Local Government mukwiye kuzabyongera mu mihigo mukajya mubidusobanurira ntibihite gusa. Ariko na mbere yuko dutegereza indi mihigo ndibwira ko vuba aha mukwiye kuzabidusobanurira impamvu bimera bityo. Niba byahora bityo muri raporo muduha nabyo mujye muduha.
Mu minsi yashize ntibyakunze kugwa neza abayobozi b'uturere bakunze gukora icyo bita gutekinika babeshya ko benshi imihigo nk'uko byakagombye kuko abagera kuri barindwi bakuwe mu myanya. Kwese imihigo ya za minisiteri n'uturere bihuriranye no kugera ku butaka bw'u Rwanda kwa Jenerali Karenzi Karake ukuriye ubutasi bw'igihugu. Uyu yari yatawe muri yombi mu kwezi kwa gatandatu n'Ubwongereza kubw'impapuro za Espagne zimushinja ibyaha by'intambara n'ibyibasiye inyokomuntu hagati ya 1994 mu Rwanda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Byabaye ibyishimo ku mukuru w'igihugu n'abanyarwanda muri rusange. Perezida Kagame yabwiye abari mu muhango wo kwesa imihigo no gushyira umukono ku mihigo y'umwaka utaha ko hagombye gusobanuka impamvu Jenerali Karenzi Karake yari yatawe muri yombi. Abasaba ko mu byo bahiga bagomba no kongeramo kurwana n'urugamba rw'amahanga nko mu bihe biri imbere ngo hari ingamba umukuru w'u Rwanda adatomora buri rumwe mu mazina yarwo ashishikariza abahiga kuzarwana.
Nagira ngo rero mu byo dukora no mu mihigo hano byo dushaka gukorera igihugu cyacu kugira ngo dutere imbere nabyo tujye tubishyira muri uwo mwanya. Ibyo duhigira ibyo dukora tujye tumenya ngo turakora turikorera mu isi iteye uko iteye nyine sinda urugamba rumwe hari izindi nyinshi zigomba gutsindwa nazo tugomba guhangana nazo kandi zo zirahari hari izindi nyinshi mu bihe bitoya turaza guhangana nazo. Hari ibintu bimwe biza kugomba gusobanuka. Ntabwo abantu bahora bagaragurwa. Ikintu cya mbere mpora mbabwira ni ukubyanga ntababyemera. Ntabwo ukwiye kubyemera. Iyo ubyemeye nyine barakugaragura. Nta muntu ukwiye kubyemera. Ntabwo umunyarwanda akwiye kubyemera. Abo batugaragura bamwe nibo bateye ibi bibazo u Rwanda.
Biteganijwe ko imihigo ya 2015-2016 nk'uko byatangajwe na Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu izahagarara ku kayabo ka miliyari 206 z'amafaranga y'u Rwanda. Ikaye imihigo ku muryango ifatwa nk'inkingi zafasha buri muryango kuzayigira iyawo. Erika Bagirubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Dusubire mu Burundi. Ishyirahamwe Burundi Farmers ni nko kuvuga abahinzi borozi b'Abarundi ririmo abahinzi ba stevia rirasaba leta kurwanya abayicuruza abacuruza rero icyo gihingwa mu muhanda batabifitiye uburenganzira. Ni inkuru ya Fidelite ishatse.
Mu kiganiro ishyirahamwe Burundi Farmers ryahaye abamenyeshamakuru ryamenyesheje ko ribabazwa n'ukugene ubu stevia idandazwa mu buryo butari bwo hirya no hino mu barabara yo mu gisagara cya Bujumbura. Zimwe mu nsiguro zitangwa n'iryo shyirahamwe ngo urufu rwa Pitas bayagana kandi ari nawe yazanye icyo giterwa mu Burundi ngo ni kimwe mu byatumye bamwe mu barimyi bihebura bagaca bashima gucisha habo. Maître Lucien Zorijana aserukira imbere y'amategeko Burundi Farmers.
Iyo byaciye bituma kigurishwa cyane nuko bumvise mutama ipitasi yitabye Imana bavuga ati none ko ari yatugiye ko azokitugurira giye bwacu burahe twe twagiye kubaza abo bantu bari ko barabigurisha ati none ko papa wacu agiye mugomba tugire gute reka tugende twiyambye mugabo si bose bagitwaye ku isoko ari badutelefonye baratubaza tugire iki abo stevia zabo zirahari.
Iyo stevia idandarizwa hirya no hino ku masoko ngo biratera amakenga ngo kuko rimwe rimwe usanga irimwe ibintu bidatomoye.
Twasanga harimwe abatari bamwe ba Burundi Farmers bafite icyumviro cya stevia cyo gutabara Abarundi harimwe abandi bishonze barunga urufaranga batangura kubirangura akumva aho barangura ifu y'imyumbati bagashyiramo ifu y'ingano kugira bagwize batangura kwishyiramo twatsi kugira ngo bagwize. Ingaruka nuko bashobora kugura ikintu kitari stevia. Nicyo gituma dusavye ababijejwe b'umutekano aba leta bafite ubwo bubasha ko bohagarika ko stevio gurishwa mu ibarabara barashobora kugurisha icatsi giteri kibazo mu Burundi kigasha cyonona izina rya stevia
igitego stevia cyaste mu gihugu cy'u Burundi mu mwaka wa 2012 kizanwe n'umuhise Pitasi bayagana kandi mu myaka 3 cyari kimaze cyari caraburagijwe aho hari mirima yacu yagira randurwa iyindi nayo igaturirwa mu ntatandukanye z'igihugu mu bushikiranganje bw'urundi n'ubworozi bavuga ko ivyangombwa bigira ico gitegwa bitarigwa n'ikigo cy'igihugu kibijejwe izabu kugira ngo barabe akamaro k'ico gitegwa ku munyagihugu no ku mubano wacu hamwe n'ibindi bitegwa bisanzwe biringwa mu Burundi mugishira hamwe ry'abarimyi ba Stevia Burundi Farmers yerutse kuronka uruhusha mfata kibanza ariyo homologation provisoire mu gifaransa ibaho uburenganzira bwo kurima no gukwiragiza Stevia mu Burundi aba barimyi basaba Burundi guhurumbira ico gitegwa
kwebwe tubabwiye tuti ntiyagire usubira kurandura Stevia ahubwo muyivomere mu kw'icyenda bazogura imivyari wanyu abo muri Stevico bagenda guha abandi bene wanyu tuzohera kuri bari yabaranduriwe bose Burundi Farmers iri kwirako tiza kugira ngo tuzobaha gacumu kubumwe kugira ngo baronke izindi ntege nshasha zo gutangura turindiriye rero ko mu kwakira turi ma stevia inyuma y'amezi abiri tubatwimbuye tutangure guhinga kintu cyose kizova muri stevia kizogugwa turafise isoko rikwiye
Burundi Farmers irashima ko yaronse uruhusha mfata kibanza rubaha uburenganzira bwo kurima no kwiragiza stevia mu Burundi ariko ngo gushika ubu nta burenganzira afise bwo kudandaza ico gitegwa ku masoko iyo shiramwe rero risaba ubushiranganje bw'ibintu n'ubworozi ko bwo borohereza mu kubaronsa vuba uburenganzira gushobora gushora icese ico gitegwa ca stevia ku masoko ubushikiranganje bw'ibi n'ubworozi twashoboye kuronka abo umugi w'abahinga ujejwe kurikirana ico kibazo ibujumbura Fidelite Ishatse ku bwije rya Amerika
ibihe byashize byase igihe cy'urubyiruko ubu urubyiruko rufite indoto zitandukanye
Ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza?
Urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza? Kurikirijwe iby'urubyiruko mu kiganiro ejo. Nk'urubyiruko twigire kuri ejo hashize twubaka ejo hatubereye. Iki kiganiro mukaba muzajya mukigezweho n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko. Ikiganiro ejo kikaba kizajya kibagezweho buri cyumweru guhera saa 11:35 kugeza saa 12 za mu gitondo kuri radio Ijwi rya Amerika ku 104.3 FM.
Ikiganiro ejo.
Nshuti zacu, ubu noneho Ijwi rya Amerika rirabagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Umukuru w'intagondwa ukora ibitero by'iterabwoba ISIL urabandanya ibikorwa by'ubwicanyi ku banyagihugu b'abasivile. Uyo mugwi uherutse kugira imbohe abantu bashika 250 barimwo abakristo mu ntara ya Homs iri hagati muri Siriya. Ibitero by'uyo mugwi ISIL byaratumye kandi abantu baharugwa ku 2000 batizabo. Raporo yo mu mwaka wa 2014 yasohowe na Departement ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku gateka kazi na muntu ivuga ko abanyagihugu bari munsi y'uburongozi bwa ISIL batangishwa amatagisa adasanzwe yiswe jizya amaratiro y'iby'amadini arasamburwa inkehwa ziratuzwa. Abakristo baharugwa ku bice 10% by'abanyasiriya mu gihe ico gihugu kibamwo abantu barenga 17 million. Mu kwezi kwa kabiri umugwi ukora ibitero by'iterabwoba wa ISIL warakoze ibitero mu duce two mu ntara ya Hasakesh tubamwo abakristo mu buraruko bushira ubuseruko bwa Siriya. Abakristo b'abasivile batari bake barimwo abana, abapadiri n'abasaza baragizwe imbohe n'uwo muhari. Umuhari ISIL waraturiye wongera urasambura amazu n'amasengero. Abantu bashika 3,000 baratayizabo. Uko kuntu umuhari ISIL ukora ibitero ku basivile nibyo bigaragaza ko wihaye intumbero y'ubwicanyi no gukoresha ingufu kuri abo bose badashyigikiye ibyumviro byawo. ISIL urabandanya ibikorwa byawo bigayitse ikorera abasivile bafise ibyumviro bitandukanye benshi muri abo nabo mu idini ry'abayisilamu. Abantu bo mu madini atandukanye n'abarongozi b'amadini bo muri ako karere igihugu cya Siriya kirimwo baragiye hamwe mu kwiyamiriza ubwicanyi, ugufata abagore ku nguvu, kwicisha abantu amabuye, kubamba abantu n'ubwicanyi bakorera abantu baba bagize imbohe bakabicira mu bibanza bikoraniramwo abantu benshi. abantu bashika ibihumbi amajana abiri na mirongo itanu nibo bamaze gusiga ubuzima mu bwicanyi bugigwa n'uwo mugwi. Leta z'Ubumwe za Amerika isaba ko abasivile bose bagizwe imbohe n'umugwi w'iterabwoba wa ISIL barekugwa vuba atakirinze gusabwa. Leta z'Ubumwe za Amerika iriteguye kandi kurongora umugwi mpuzamakungu wose woshigwaho kugira ngo uhangane n'uwo mugwi ISIL.
Iryo ryari jambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Ubu Alphonse Ndayikengurukiye aragarutse hano muri studio aje kutwibutsa muri make amakuru avugwa muri iki gitondo.
Muri make amakuru yavuzwe muri iki gitondo, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishyirahamwe Gallup ryaratohoje risanga umunyamerika umwe kuri batatu nibo bemera ingene President Barack Obama ariko aratunganya y'amasezerano ku mugambi wa Iran wo gukora ibirwanisho ruhonyanganda. Iryo shyirahamwe ryabajije abantu bashika igihumbi mu minsi iheze rica risohora itangazo ku munsi wa kane ryerekana ko abantu 55 ku ijana batemera iyo politiki ya President Obama ariko arakinira muri Iran, 33 nabo ku ijana bakayemera. Ibiganiro hagati ya ministre w'imigenderanire ya Afghanistan Salahuddin Rabbani n'uwa Pakistan Nawaz Sharif byarabaye kuri umunsi wa kane. Icyo byari bigamije ni ingene bosukamwo mabisi mu migenderanire itameze neza muri iki gihe hagati y'ibyo bibiri. Ibyo byavuye ku bitero abatalibani bamaze ibisi bagira i Kabul kandi bimaze guhitana abantu benshi. John Kerry, umunyababanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yaramenyesheje ku telefone mugenzi we w'u Burusiya Sergei Lavrov amakenga afise ku bitero vyabaye vyinshi vy'abarwanya leta ya Ukraine mu burengero bw'ico gihugu. Mu higaniro umutegetsi akomeye wo muri departement y'imigenderanire ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahaye abamenyesha makuru kuri uyu munsi wa kane, yavuze ati John Kerry yarasabye mugenzi we Sergei Lavrov ko ingwano zohagarara vyihuta. Ikindi yamusabye nuko amasezerano yo guhagarika izo ngwano yashizwe ku mukono na leta ya Ukraine hamwe n'abayigwanya muri biro ya RC mu ntango z'uyu mwaka yoheza agakwirikizwa. Muri Iran, igikamyo kirimwo amabombe caraturikijwe kuri uyu munsi wa kane ku isoko ryahitwa Jamila mu gisagara ca Sadr City. Abantu barenga 67 barashize ubuzima wa murwi Islamic State nawo waramaze kwemanga ico gitero. Ico gitero kiri imbere mu vya mbere byahitanye abantu benshi muri uku kwezi mu karere kabamwo abashite, abo nabo bariko barafasha leta ya Iran ya Iraq kurwanya umurwi Islamic States. Mu Bushinwa mu gisagara ca Tianjin, ibintu vyari muri bubiko bushingwamwo ibintu bishobora kubangamira amagara y'abantu byaturitse ku munsi wa gatatu bimaze guhitana abantu barenga 50 barimo n'abasoda bakizimya moto. Ikinyamakuru ca leta ariko kivuga yuko abantu 700 bakomeretse, muri bo harimo rero abasoda b'umuriro. President Barack Obama yamaze kunika ubutumwa hamwe n'umunyamabanga mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Muteza amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Maze rero ibiganiro byo muri iyi minota 30 bibaye bihumuje, ariko ibiganiro by'umunsi birakomeza. Mugira umunsi mwiza, mwari kumwe na Thomas Kamirindi.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
VOA. Iri ni ijwi rya Amerika. Ubu ni wa mwanya w'ikiganiro muri sanga kuri radio Ijwi rya Amerika muri mu Kirundi n'Ikinyarwanda, aho tugira tuvuge ku ngaruka ibibazo vya politike biri mu Burundi muri iki gihe biriko bigira ku butunzi mu gihugu. Abatumire bacu turi kumwe na Faustin Ndikumana ayoboye ishirahamwe Parsem, ishirahamwe rikangurira abarundi guhindura ivyimviro n'ingendo kugira bashike kwiterambere rirama. Turi kumwe kandi na Christian Nkengurutse, umunyamabanga mukuru mwishyirahamwe ry'urudandazwa n'amahinguriro mu Burundi. Dutangurire kuri Faustin Ndikumana. Ibimenyetso byose bitangwa n'amashyirahamwe nka Banque Mondiale birerekana ko ubutunzi bwari busanzwe bucumbagira mu Burundi ubu bwifashe nabi kubera uruhagarara n'ibibazo vya politike biri mu gihugu muri iki gihe. Mubibona gute mwe mwitegereje uko ubutunzi bwifashe muri iki gihe?
Mabona mu gihugu icyo cyose iyo habaye ingorane za politike kenshi zifatiriza umutekano, ni ngombwa rero kugira ibyo bimaze kuba bisha bigira ingaruka ku byerekeye iby'ubutunzi. Kuko urabona nka mu Burundi ingorane z'umutekano zaraje, iyo zije rero bituma baba bahingura, abimbura, baba batanonokirwa mu bikorwa byabo bya misi yose, kubera abahingura bataronka amafaranga ku buryo bukwiye, abahingura ugasanga ababagurira ntibakwiye ntibahari. Ugasanga rero bimwe bita mu Gifaransa harantisima dore ekonomi bica biza, bigasha bituma rero na Leta yahora ikura amafaranga mu bikorwa bitandukanye, mu matagisi na bijye bita amahemba makuru, ugasanga ntibironse ku rugero rukwiye. Kuko urabona n'ingwane z'umutekano zabaye mu Burundi zirasiye cyane cyane igisagara cya Bujumbura. Igisagara cya Bujumbura nacyo ubona ni umugwa mukuru w'u Burundi mu bya politike, mu by'intwaro, mu by'ubutunzi n'amafaranga, ndetse n'abahinga babivuga baravuga yuko hafi nka 70% y'ibikorwa by'ubutunzi n'amafaranga atembera mu gihugu usanga biri ngaha mu gisagara cya Bujumbura. Nacyo gituma rero iki gizingwa dusanga bitangwa gusha bigira no kungaruka kuri bya amafaranga Leta itegereza gutoza kugira ikora imigambi y'abanyagihugu. Nko ugiye kuraba mu kwezi kwa kane ibiharo byashyizwe na Obere, warabona yuko mu kwezi kwa gatanu harabaye icyo bita nka mankaganya, amafaranga yagabanutse yatozwa na Obere ashaka miliyari wa gatandatu ziraba hafi 16 no mu kwindwi biriyongera, ndetse ubu nyine bagikunze no kuza barabyerekana kuko ngira baravuga bati kumbure tubana tubyerekana aho bigeze byotimutsa benshi cyangwa bigatera impungenge benshi. Ibyo rero ni ibintu bica bituma n'ukuntu Leta ikoresha amahera mu zabwayo bwa misi yose bigenda bica biteramo ingorane nyinshi cyane. Kuko ni uguhakaro yuko burya mu Burundi amafaranga nka Leta itoza y'amatagisi n'amakori kugira ikora ibikorwa burya ku kwezi yari nk'imiliyaridi 40, yasaga imiliyaridi 40 cyangwa akarenga gatoyi. Mugabo rero Leta kugira ikora ibikorwa bya misi yose ku kwezi irakina nk'amafaranga ashika imiliyaridi 70. Urumva rero ayo onyi igihe ayo mu mahera ya Ubere adashoboye guca aboneka akabamenya agabanuka, kandi twahora dutoza ajya aya 40, urumva ingwane ziba nyinshi cyane. Kandi urabona cyane noneho urabona ingwane za politike zituma bajya bahora bafasha u Burundi batangura gusa n'abashaka kutabikora nk'uko bahora babikora, kuko hari umwe bagiye baravuga tuti twe turafite impungenge kubikorera mu Burundi ku matora, twari turabangiriye nimubanze muje mu biganiro turabe ngene mwusubiza umutekano, mwusubira kumvikana mu by'intwa. Ajya amafaranga ye nayo rero yahoraga kuri bijete niyo yategereza gusahiriza Leta. Urumva muri icyo gihe rero bica ingorane na cyane cyane ko no mu byerekeye nka investissement bijya bita appui projet, bijya bafite amaproje mu guteza imbere mu gihugu. Uravye nk'amafaranga Leta ikoresha bo byigwa tuhebwa kugira twari ko twaba turi ko turagira n'ubu tukibandanya, wasanga amafaranga muri ubwo bushikiranganje bw'ubutunzi amafaranga bukoresha ku mwaka wasanga nka Leta y'u Burundi ishyiramo hafi nka 20% gusa. ugasanga 80% na mafaranga ataza mu maproje y'ibihugu bidufasha ha ugasanga ni nk'uko ndabahushira nganje bw'urimye n'ubworozi kirangane bihugu vya leta travo publique ubwa masoko ntanga nguvu ibi bita energy murabona no mushimu yaga numuyaga nkuba hari bujumbura canke nahandi ntwari nikirenga mufyerekeye amagara y'abantu kindere hose basanga nuko batusanga rero igihe ibyo bintu bete bifashije tufite none twosura kwinvestisa byogenda gute aho rero ugacaka gacafatibona cyagisata camafaranga y'agaciro amafaranga y'agaciro urundi bukoresha hanini yava muri abo bafashe Burundi urazi ko ni kawa yaho risahiza cyane kawa yaragabanutse cyane mu mwimbo mu Burundi kubera ibiti bishaje n'izindi ngwane zitari nke yazwi uruga tusanga ati n'amadovize ko yarava cyane mekanika bagabanutse kandi tugiye tukaraba bimwe bitatu do convertir des importations par des exportations ukuvuga amahera turunka mu byo dushorera hanze ayo ibyashora kudushoboza kugurira hanze ntibirenga 20% derebe rimwe bija munsi none aya mahera anga 80% nayo acaboneka gute ko nivyo ubutare na gataka bitarashemeza urumva haracari utugurane nk'utwo koneje bundi narumvise nk'umukuru w'ibanki nkuru y'igihugu atanyeganyiro kwiraje avuga ati n'amafaranga gakiro tugiye kuronka tugiye kubika ze turagura ibikega nkenerwa gusa ngo ibitoro imiti nayo bashobora guca abandanya abura iyo diskurumbe n'ubwo iko nayiheruka kera cyage twari muri zambarwa 1980 naho bavuga kuti wahora wumva bavuga bati amafaranga nk'aya gakiro aguri ibitoro gusa imiti ngabundi ntibari bukeneye ibyo gusa bwarabugeze ubwirugire iterambere riboneka ugwiza umwimbu bakenera amafaranga y'agaciro menshi kugira ibintu hanze ibyankenerwa bikamahingurira keneye ubyo se bituma wa mwimbu uyongera ugenda usubira inyuma izereka rekugira ingaruka mu by'ubutunzi na cyane cyane igihe cyari igihugu gifite n'amikoro make mu buzima bwacu bwa misozi nta numwe atabizi twaragize inama i Geneve tuko turondera amahera yo gufasha ubundi muri za CSRPD nayo nyine hari bwaze ku rugero rushimishije urabye ibyegeranyo byasohowe na cace na cae gisata kijyanye n'ivyimfashanyo hari akiri utugubane yo CSRP nayo yaherana n'umwaka wa 2015 umva tuyumva tuna ibizoso yibandanya bigenda gute
reka twumvire
tuti yuko ngira ababigejwe utinda kurati bagatima bakubita gatima ntembero kugira twese twiyumvira iki gihugu cacu n'abarundi
Leka twumvirize Christian Kengurutse mu nyamabanga mukuru mwishira hamwe ry'ubudandazwa n'amahinguriro mu Burundi Christian Kengurutse mubona gute ikibazo uko cifashe muri iki gihe c'ubutunzi mu Burundi
murakoze cyane ku mpijambo kanajewe sinova yuko igisata c'ubutunzi cifashe neza muri iki gihe ko nkuko mubizi ishobora kumera neza ari uko hari amahoro hakaba n'umutekano abantu bagashobora gutanga imitahe reka ari abo mu gihugu canke ari abayiza n'abayapfura hanze muri ibihe rero vy'amatora kenshi twarabonye yuko ivyerekeye ubutunzi biko bija bikoroka bikaja hasi rero hagiyemwo ingorane z'umutekano murumva yuko ashobora kumera neza nk'uko tubyifuza nka twe dukora dufasha abikoreshwa kugira bisunonore mugabo rero twebwe ntitwahagarikiye ngaho onye n'imbere yuko tuje amatora twari twarashatse kuyaga n'abo bagira mu mapolitike turagira inama nabo kandi baranatwitaba turababwira n'imigambi turababwira n'ukuntu twovyifatamo mu bihe bitoroshe nk'ibi turashimbere rero icyo yuko no mu Burundi tuze tumere nk'abahandi hose cyane mu bihugu bimaze gutera imbere aho programme z'ubutunzi ari zoje imbere gusumba izo ngorane za politiki kuko bimaze kumera gutyo onye abanyagihugu batorera uwo muntu afite imigambi irashe hama kandi bikaca bituma abantu batatirukira rwose za politiki bakirukira imigambi iteza imbere igihugu kwere ku ruhande rwacu twifuza yuko igihugu cyose gatekana turabona yuko uwunye umutekano wagarutse bihaye biraza buhoro buhoro kuko abayikorera utwabo nabo nyine batanguye gusubira gukora nk'uko byari bisanzwe
Ehe rero ushaka bwa ndakubwira kwe kutazi kurashisha inkoko tugindira inyuma yanjye ukoresha ubuhiri naka gafuye
Wewe kutoge manu uri kure. Njumba ufite bigenza. Nyigisha nacyo kurasa.
Ivyo ni tugabane bane
umvi umvi mawe nawe we numva ko twitegurira ingwara
eh ingwara
none
ewe bana yanje naramye ngo nze mbone mungwana mu 65 nabuza abavyeyi nje ndahe bishure nja kubaka hatarage mu 72 naho ingwana imfakaza ntaranagandu hirya yaje mungwana mu 93 naho muraje kwabo muvukana bose babacishije ku buhoro
reka natwe tugwane mbere tubahure
namwe mwomoteje amarire bane banje byarabananiye kuza n'abagore ngo ndonka kuza
utabagore
none mugira musubire gukwega ingwano gabane banje mbega jewe mushaka nzokwicwa na gahinda
ane ndiza ko twigwa
naho ubona munshakira amahoro kano
tuzafa tuguhaga ma ahubwo reka namwene wacu ndamwigishe kurasa tuzofashanye kukugwanira
na rimwe bane banze amahoro azigara azanwa n'ingwano subite ibyo bigwanisha uwabibahaye aha niho muzoba mu ngwani
imyonkohoka bwa nige kurasa erega ma warashaje ntazi n'ibyo
nabyaziga mwana
mbese numvise ngo mukurasa bakwiga ngaho
yo
Barundi barundi kazi twirinde ingendo yo dusubiza mu ntambara
Ako nakaba mutewe na studio ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cishira hamwe search for common ground mu Burundi
Radio Ijwi d'America i Washington DC twari twavuganye na Desire Musharitse umuvugizi w'ubushikiranganje bujejwe ikigega n'imigambi ya leta yamara no munsi ntiyashoboye kwitaba ntiyitavye telefone yiwe igendanwa twa twashatse nawe ko agira uruhara muri iki kiganiro agatanga intererano kuri ibi bibazo inkurikizi z'ibibazo bya politike kuvyerekeye ubutunzi mu Burundi tubandanye iki kiganiro muri sanga giha ijambo batwumviriza kuri radio Ijwi rya America kubacugura ama radio yanyu tubabwire ko turi ko tuvuga ku ngaruka ibibazo bya politike biri mu Burundi muri iki gihe biko bigira ku butunzi mu gihugu Faustin mwavuze ko umuntu yitegereje ubwo butunzi naho bwifashe nabi igice kinini cyabwo cari ibujumbura mwitegereje tuvuga amahoro agarutse ni izihe politike zokogwa kugira ngo ubwo butunzi ntibugume buri concentre no vuga mu gisagara cya bujumbura gusa bukwiragire no mu gihugu kwiterambere nyakuri ni terambere riba ari kwiragire gashika hagati mu gihugu
ubwa mbere hoho amahoro agarutse byo bagira byiza cyane uko amahoro agarutse ibyo Burundi bufise bwoshira imbere kugira gutera imbere ni byinshi dufise ibiyaya byinshi ibiyaya by'imbo byo mu kumoso bishobora kureba mu ibintu byiza cyane dufise mbere na climat ishobora kuduha diversité culturelle kuvuga izi ntara kama usanga dushobora kuvamo ibintu byinshi bitandukanye aho dushobora kuja y'imitahe turafise bimwe bya bukerarugendo byiza cyane by'amaparke ya Rusizi ya Rusizi turafise amashuhira hari ibiho bitandukanye bishobora kuba biyaga byo muri noro za Kirundo by'inyoni bavuga ko inyoni nziza turafise ibintu byinshi byokorerwamo imitahe kuby'u Burundi butera imbere n'ukuri Burundi ufise icyo yita potentialite nyinshi zotuma dutera imbere ukuri abana turi hagati y'ibihugu nka Tanzania na Congo ibihugu binini binini cyane usanga n'imigwa mikuru yabyo iri kure twebwire twaraga ugashobora kuja hagati ugasanga n'abanyagihugu bo kuma no kwita ku makote y'ibyo bihugu ashobora kuza agasumira ibintu Burundi ashobora kuza akarondera ama service Burundi twe twari dukeneye uko ayo mahoro aboneka nk'uko Christian araje kubivuga abanyepolitike bakareka kubamana ingorane za politike kuko twasa n'abazisezereye tukaja kuvya ubutunzi tukagira igihugu cacu n'ibindi bihugu biriko bagico bita emergence kandi ibihugu biriko bigira emergence ubu ni ibihugu bifise akenshi n'amaresource natirera ari munsi y'u Burundi tukagira wa murindi wo kugwiza umwimbu ushaka ko ku 10%. Ibyo rero umaze kugira igihugu amahoro atekanye tukagwanya bijya bintu by'ibiturire tukagira ico bitambira abandi bafire nziza imitahe iraza ivirinjira ku buryo usanga ibyo ariko ndavuga by'amaresource natirera dufise bishobora kuja mu ngiro urazi ko dufise za nikere zose za musonga ati muri Rutana tafisi nzahabu hii za muinga tafisi utare hamu za matongo za kabarenga hajenda kunda kutembira mu gihugu kurabaruguri ibyo bintu byinshi nkavuga n'abajejwe intwaro bawo birema byari bintu byiza cyane nize ko nyine politike ntabwo kubitagashye kuko inkone za politike bantu dukwiye kuzirengera mu gihugu cy'u Burundi tumaze gusezerana gusinya n'amasezerano menshi meza cyane arayarusha yo guhagarika ingwano numva ahubwo je mbona ko bariko baradutwenga kubona tugaruka mu bazo by'umutekano ivyo byose twobishira habavu igihugu kirafise ibintu byinshi twokorera ko amahera yinjiye ikazamuka mbere kikaba karuronga ha muri Afrika yo hagati ndetse no muri Afrika yose hariho nk'ibintu byayiri muri se byatangwa ari bugwa ngo ngo urutare rw'amabuye ngo ayiri muri se byukaraba mu biharo biruka gusoheje muri iri muri se kwasanze iri muri se aragaho gukangana nka nk'intara ya Gitega gusa iri muri se mugabo gasanga isukari kimbura dosumo twimbuye amatoni 22 shatuvuga ngo twimuye amatoni y'ikirenga mugabo agenda nko muri iri muri se ugasanga bimbura amatoni 500 kwisitare nka province ya Gitega kubera iki politike nziza kubana neza dabo barabanze batunganya ivyerekeye intwaro no kubana neza bafite amoko menshi nabo nyene bavuye mu Bushinwa muri Afrika n'abazungu bahije bashaje kubyitera mbere kuri abanze za sere tubigire ko barundi turiye kuguma mu muzimagiza ivyo guteza imbere igihugu n'ukuri birahari kandi twe nko muri parlement turabibona ibyo mbere dushaka kuza turigisha abanyagihugu n'abanyepolitike tuve vraiment mwijima turimo uyu n'umwijima je nita ko turimo kandi aje twe turiko turawitera
Christian nkengurutse muravye abadandaza mu gihe ubu havugwa ko amafaranga y'agaciro atariho ku buryo bukwiye bavyifatamwe gute nk'abashaka kugura ibintu hanze cyangwa gushora hanze muri iki gihe ibyo bibazo byose biriho mu Burundi
nk'uko guverineri wa Berbe nawe nyine yabishyize ko nibyo amahero y'agaciro ubunye ni make mu gihugu bijanye yuko agamije yo kugenda gufasha cyane cyane abafite bakora muri ibyo deposit strategique nk'umuntu yo byita izo kaba ari bitoro cyane imiti twebwe rero turafise mu ishyirahamwe ryacu turafise ishyirahamwe ry'amabanki tukora tuyaga baratubwiye yuko babishyitse ko baravugana ukuntu abo bandi bose bakora mu bindi bisata bashobora kwitura mu mabanki kurayashobora kuronka amafaranga y'agaciro nkuko mubyumva ntibizoba kwidegenze nkuko byahora bizoba ukuntu nyabanki mwari musanzwe mukorana n'ukuntu nayo ishobora kukuronkera ayo mahera bitagoranye mugabo ku byo batubwiye barashobora kubyemeranya banki ya Repubulike nkuru y'igihugu yashobora kwemeranya n'ayo mabanki komersiyali ukuntu icyo kintu cyokorwa bubu bagafatira kuri ibyo bindi bisata hama acancara amafaranga atandukanye ari muri banki nkuru akaja muri ibyo twakwita strategique mu gifaransa nuko rero tuko turabibona mugabo nkuko muba muvyumva namwe muri hiyo ntibyoroshye kuko ubu no gusubira kunagura ibyo umuntu wese yari yakora ko muri amezi atatu byari bigoye rwose ko umuntu yiyumvira ko yokora akimbura akongera akashora kuko biragoye umutekano utahari bijanye n'uko byari binagoye yuko amahinguriro ari ngaha atashoboye gukora neza kuko atari afite n'abakozi bakwiye n'imitaha ikagorana mugabo rero ubunye uko bayitubwira biko birasubira kuja mu buryo buhoro buhoro bashobore rero kurakura ukuntu boshobora gusubira kwiyungunganya bashobora gukora mugabo rero ko twebwe ku ruhande rwacu twabaye turakora cyane cyane kashyirahamwe twabaye turavugana n'umukuru wa UBR yaturonse aravugana n'abatwara n'ibisata byose bigize ishyirahamwe ryacu ibisata kimwe kiragenda kiramutura ingorane gifise kubyerekeye gutanga amakori icyo yatwemereye ko ibintu byega cyane cyane byari bigoranye muri igihe byerekeye TVA ko ariyo taxi bari bajute rero ni yagorana cyane kubera ko bagusanguye irihe utararihwa nawe rero kuko bituma wowe utararonka ayo mafaranga ariko ukuntu nawe yatanga muri leta nk'uko mubizi iyo taxe niyo abikorera twabo batorera leta icyo rero yatubwiye ategiye guciga n'umushikiranganji ajejwe ubutunzi bw'igihugu barakuntu botworohereza kuri icyo hirya kabiri nuko muri amezi atatu nyine bwari bigoranye rwose yaratwemereye ku bintu byerekeye guhana epenalite
zara tarishe mugihe na zonye ne kuufisi ngora ne azogara gira giza kuma kama andikira hama wakarawa ukunu ngoro hereza agashua kusura ukura mkwela sangu wakura ata ngura nenyishi afise kugera honu nukotu kutura wikora mungavo tukifuza uyu huko josuwe gatumbe gafati nzira wa munu wese alasa nguwa kuro tukuiwe kasuwe kuro tukuiwe au wako zilagye mwisho maji tekniki wa kasura kukazi hama amashira hama nge ikanabi na wadanda za zio isa angu wa kasura ukuri kwa ani nikore yo tukuiwe tuko tura hivyo nakani niko tuko tura zite yuri
Ego. Murabona mwatoranye mugabo gutunga ibigwanisho mu bifitiye ruhushe. Ndabinginze muze muhemukira igihugu cacu. Ngo mubihindukirize kuba mwokingi.
Aya naje tuzohemukira.
Ibyoroshima. Burya amategeko aremera nk'amabuye. Twebwe abapolisi turagerageza n'ukuntu. Kandi n'uyu rene wacu umusirikare. Ukuri gushika baracagendera ubuntu.
Uramuko.
Aho burya mukuru wacu ari muri politiki. Naho nyene warukwiye kumuguza kudutuma ibintu bidashoboka. Kuko naho tuvukana ntidushobora kubimwemerera. Ntabwo waragarutse?
Eh, murambo wari mu mugambwe barankeneye cyane. Ma, tuzokuba hafi n'ugire kibazo.
Ndira ndagutekera impanuro nawe wowe biki?
Reka nigi.
Ubona ko mwari mwaje kugandara ku mvye wanyu cyangwa n'abagizi bana?
Mve yasha.
Ndabasabye n'umukurikiza amaraso. Murabona mu gihe cy'amatora ko mufise uruhara runini. Sinze numve muri mwebwe hari wagiritswe amaraso ya mwene wabo.
Eh, kumena umutwe.
Murabinyemereye.
Mwenye neza na uwe vila kurawa yewe mutagondwa
Mutagondwa
Akona kama mutewe na studio ijambo Igisata cha kumenyesha makuru chishira hamwe Search for common ground muburundi
Radio Ijwi Amerika I Washington DC ikiganiro muri sanga giha ijambo batwumviriza aho turiko tuvuga ku ngaruka ibibazo bya politike biri mu Burundi muri kigiye biriko bigira ku butunzi mu gihugu ku bacugura ama radio yanyu tubibutse ko muri ushobora kudukurikirana kuri FM 88.8 ibice bitatu no ku Ijwi rya Amerika kuri FM 104 n'ibice bitatu I Kigali mu Burundi twumvikanira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2 ngaha ku telefone turi kumwe na Thomas umwe mu batwumviriza Thomas uratwumva
yego ndabumva
uri mu Burundi
yego me
ufise ikibazo canke icyumviro ushikiriza
cyane nashaka kuramusaba watumire kwani ejya ahanini ikibazo ndagishira kuri soste urabona mu gihugu cyo Burundi hariho ibintu byinshi bimeze nk'akayobera bahinga aho politike umenga bayishyira mu bintu byo kuronka amarongo ugahura n'izo mfashanyo zije cyangwa intererano zofashije Burundi ugahura zijya mu mifuko ya kagwi ugahura umunyagihugu muto muto yabiterambere ntaribonye ugahura kumbure arose agize icyabona akabona nk'ibice 10 kwijyana ibindi bice 90 ugahura biri mu kabantu bakeri rero nagomba ndamubaze ubona keke iryama yasemereye ubona ategura umugambi nyabacu wo kugira abandanya ahimiriza kumbure nimba bizoshika akagira igihugu kanaka gitanga ifashanyo ku Burundi ikagira ikimariye abanyagihugu bakabona neza bati ifashanyo yaje irafite icyo tumari ikindi kibazo nacyo naho adaharanira ibya politike hari ikibazo muri ino minsi uhura amakungu ariko yadukura ko amaboko hejuru yuko uhura hama ariko harapfa abantu abagira politike uhura umuntu amuza umuntu atavuga rumwe n'umugambo uri ku butegetsi ukamenga n'umwasi w'igihugu abari nabo bakabona umuntu nk'ubu uri mu mugambo ari ku butegetsi ngo kumenga n'umwasi w'igihugu rero navuga ni abona hoko gwiki kugira uwo mwinubano haze kugira n'amakungu atwizera murakoze
murakoze Faustin
yego murakoze ndubise ibazo byiwe dukuri kibazo c'intwari bereye cyane kibazo gisanzwe dufise mu gihugu cy'u Burundi ko twari twanabivuze kera na leta ndibuka yuko bari barigeze kugira enquete barabona ko ibintu by'intwari bihe n'igituriye bihari mbere banategura n'umugambi bita strategie nationale de bonne gouvernance contre la corruption umugambi w'urwanya igituriye no gutsimbataza intwari bereye kumbure ntivya ntibagiye mu ngiro uko umuntu yabyifuza kubera ko kagesto ntikagiye karagabanuka neza uko babyifuza nico gituma rero n'ubudutera kamo uko ingorane zose z'igihugu cy'u Burundi zihari nico gitegeza kuzotorerwa inyishu beje ho ndakunda kuvuga yuko ubu abanyepolitike bose barakwiye kugira ico bita pacte ngira ico no bita pacte de bonne gouvernance bakabona ama principe ayo no kwita sacro saint ama pe no kuvuga ingendo ngendegwa ko umunye politike wese ashaka gukora politike ategeza kwisunga ibyo byo gutunga ama ibintu badashobora gusigura gusahuranwa amatungo ya leta ugasanga mu mabanga haje abantu batabishoboye ugasanga rero mu gihugu cy'u Burundi abashaka kuja ku ntwaro benshi haba umunye politike ko barahari by'ubutegetsi bashaka ico no kwita mu gifaransa kurenya batari kubara guverena no kuvuga ugasanga bashaka koroherwa bari kwatwa batari kubaritaho bya ibazo by'umunyagihugu iyo ngorane ikunda kuhaba ukamibakimbira kumengo umunyagihugu ntacha yabaza iyo re niyindi ngendo yo guhindura twe muri parseme duhamagara abantu guhindura ingendo nico turagishiramo cyane ko turabona yuko kiguma ari imboga ari intamba minini kwitarambere y'igihugu naho twosura mu bazo by'umutekano umutekano tukagira tukabusubira ko naho kusubira kuri bakabahara bagize imisa bwa abantu bashyeho leta uyu bumwe bishobora gusubiza ibintu mu buryo ibyo naje n'umunye politike ngo nze kubihagaramo cyane umwuko yoza kose ari leta y'ubumwe igwiza abashikiranganji baza gusahura ubutunzi bw'igihugu ati bahita ingorane igihugu twose turasubira turaheza tugasanga twasubiye no muri bya bintu nico gituma rero ako kantu umunye politike wese ahari aharanira intwaro ahandi amuteye akamo n'ukuri uwo n'umuzana wundi ukituboshe kandi ari umwijima nawe tuzi dutegereza kugira ibyo retse kuma tubiharanira tubyigisha ibirajyo byo kudatoreranira mu bya politiki nabyo ni ibintu cyane cyane bica bigwamo umutego mu gwaruka tugize iminsi mbere twatanguza turigisha ugwaruka mu mihinga itandukanye kuko turabona neza yuko ugwaruka ari kudarakoresha cyane muri ibintu by'amazo kutihangana muri politiki mugabihereye kuri bya n'ibyo kumenya bijya byose abantu badasaga imigambwe bitana bazi kubera iki kubera abantu barasangira umugambwe bagacabira ho gusangira umugambwe ari kuzosangira kumbere bari ku butegetsi byadi n'ivyo ku butegetsi bakumiriye abandi bakiyumvira ngo ni ibintu bazisangiza bonyine uko yangendo yohinduka bakamenya yuko gutsinda ku mugambwe ubugiye gutwarira bose ubugiye gutwara kugira ivyo wiyemeje ubishike ko ukerekana ati je niyemeje gushika kuri ibi kandi ni mu ndabaho nagejeje kandi ndemeye abanyagihugu umwe ko mubimbaza mbere wosanga gutwara ari umuruho utuci kumuruka usanga umuntu avuga ati jewe ndarushe ni mundu hure uko aha kazi ni koroshe mfasha mbwa abantu rero kwagifite umwa mwijima wo kumva politike gutyo bacumva yuko mu gusangira umugambi wa kuzosangira ahuri naho babagabuye ama ministere bumva ati izi ministere bazihaye umugambi kanaka izo naba mbwa umwengwa muhaba bahaye itongo ryo ryabaye no mugambi kuja gukora ibyo bashaka muri nya ministere urumva rero ico ni kibazo ucume ngo budasangira umugambwe ni nko gupfa amatongo ruguru ivyo rero niyo gukora politike dushaka gukuramwa abarundi na cyane cyane ugwaruka ko rukamenya ko rutazokwira mu biti bwo mu biti bya leta gose ruguma rugwira u 60% nta 70% y'abarundi ni ugwaruka rukene imigambi y'iterambere rukene amabwiriza atunga abazana imitahe ngaha ni ukuri kuraba yuko nko mu bindi byo gusanga nk'imitahe yinjira ari nk'imiliyari miliyoni ijana 150 z'amadolari tugasaga mu biharu batwereka miliyoni ndwi iyo mitahe yose yoza ni ukuri abarundi twokwigwa twese tukabishwaho n'ukora ivyacu ugasanga twatembera mu wese akatwigwa akarubu mugabo uko twese tuba twibwira ko muri leta ariwo dushaka kandi ariyo migambwe tuzosanga byaduheranye bituheranye rero usanga ahubwo usanga igihugu gisubira inyuma twese kandi twari abimvira ngo babironse imvira ngo babitse mbwa basange twabyaduheranye ukuri aho namandi kudahasigura kandi tuzobadanya nyene kugira ture ko bene wacu abarundi botinda bakaza barahindura ingendo kuko iryo shyirahamwe ryacu nshurijejwe
dufise kandi Edi ku telefone ari i Burundi. Edi unatwumva?
Ndabumva.
Mufise ikibazo cyangwa icyumviro mushikiriza mikro ni gwanyu?
Jewane ni nagomba kubaza ikibazo na ifise na kubaho mutumire Foste kubyerekeye kuva iki kiringo gitanguye bavuga ngo iki kiringo cya gatatu mu kwigi bagomba gutwara aheze iminsi mike tubona ino mu Burundi leta ifashe ingingo yo gusohora amafaranga mashasha aya mafaranga mashasha rero yasohotse harageze igihe aza kuri byinshi mbere ku byinshi abantu arabatera n'amakirenga bageze abantu batangwa kuvuga ati ndega aya mafaranga kumenga sana amapirate abandi baravuga bati aya mafaranga yoba ari amafaranga yaje kugira bashimire abantu bashoboye gukinga ingorane zabaye kugira habe ku detano ngo yoba yaje kugira babashimire bamwe bamwe hama rero harageze igihe abantu igihe batangwe guhunga na cyane cyane ku mipaka nko mu Rwanda muri Congo abaja za Congo Rwanda cyangwa Tanzania amahera bahiyamiriza bakavuga ati aya mafaranga yoba adakomeye ubwiye kuyavunja
bakayanka kubera ingwane zaje sanze ziri mu Burundi ndega hoho n'umuhinga mu byeke byo butunzi tabona yuko iryo sogo ry'amafaranga mashasha yuko yoba rije mu gihe kitarico ku mugihe abantu bashobesha bashaka kwikinga mu kiza bagace bakora amafaranga atagasanga amafaranga ariko aragora n'igihugu cyangwa ibanki nkuru